Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano i Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Etienne, ndaramukije namwe mukurikirana ibiganiro bica kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere kuyavuga ku Burundi. Abategetsi b'u Burundi barekuye abamenyeshamakuru babiri b'abanyamahanga inyuma y'umunsi umwe bari bafunzwe ku mugwa mukuru Bujumbura. Abo bamenyeshamakuru ntibasubijwe ibikoresho vyabo inyuma yaho bankiye gutanga urufunguruzo rwogura telefone zabo canke ico bita password kugira babone ibirimwo. Impusha zabo zo kwemererwa gukorera mu Burundi barazatswe. Umushikiranganji w'umutekano mu Burundi yamenyesheje ko abo banyamakuru babiri bafashwe ku munsi wa kane hamwe n'abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho. Ikinyamakuru cy'Abafaransa Le Monde kimenyesha ko abo banyamakuru bazwi ku mazina ya More na Remy bafashwe mu gihe bari ko babonana n'abatavuga rumwe na leta. Leta z'umwe za Amerika zivuga ko ivyo biteye amakenga ku bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka ka muntu hamwe no gushira ibintu ahabona mu Burundi. Umuvugizi wa Departement ya leta z'umwe za Amerika John Kirby amesha ko bahangayikishijwe n'iryo hagarikwa ryabo bamenyeshamakuru. Ati mu gihe abo bamenyamakuru barekuwe atavyo bagirijwe, ati birababajwe kubona leta yabatse uburenganzira bwo gukorera mu Burundi kandi ikabafatira n'ibikoresho byabo. John Kirby abandanya avuga ko leta y'u Burundi ibandanya kwaka ibimenyeshamakuru ubwigenge bwavyo. Makuru avugwa kuri Somalia. Sentare yo muri Leta z'Ubumwe za Amerika yaciriye urubanza rwo gufungwa imyaka 9 umwenyegihugu afise ubwenegihugu bwa Somalia Mahdi Hashi yagirizwa n'ubucamanza bwa Amerika kuba yarafashije mu bikorwa by'abagwanyi ba Al-Shabab. Abategetsi bo mu bucamanza bwa Amerika bamenyesha ko Mahdi Hashi yavukiye muri Somalia, yarataye inzu yiwe yari mu gihugu cy'Ubwongereza asubira mu gihugu ciwe c'amavukiro Somalia kwifatanya n'umuhari wa iterabwoba wa Al-Shabab. Hashi afise imyaka 26 yaciriwe urubanza na sentare yo mu gisagara ca Brooklyn muri New York ejo ku munsi wa gatanu inyuma yaho yiyemereye ko yagize uruhara mu gufasha Al-Shabab. Iyo sentare kandi mu ndwi iheze yaraciriye urubanza abenegihugu babiri b'Ubusweda kuba barakoranye na Hashi mu gufasha Al-Shabab. Hashi yari yafatiwe muri Afrika y'Ubuseruko mu mwaka w'2012 aca azanywa aha muri Amerika gucirigwaho urubanza. Amakuru avugwa ku Burayi, Chancelier w'Ubudage Angela Merkel asabwa n'abandi bategetsi bo mu bihugu vyo mu karere arimwo gufata ingingo za politike kugira ahangane n'ikibazo c'abimukira n'impunzi zibandanya kuja mu gihugu ciwe. Abategetsi bo mu bihugu vya Burayi basaba Angela Merkel gutanga uburyo bukwiye bw'amafaranga kugira bahangane n'ico kibazo c'impunzi. Impunzi zirenga miliyoni umwe n'igice kimwe nizo zakiriwe mu Budagi. Mu nama bagiranye na Chancelier Angela Merkel, abategetsi bo muri ako karere basavye Ubudagi kongereza imfashanyo y'amafaranga inshuro zibiri kugira bashobore gufashisha impunzi mu kuziha uburaro n'amashuri. Chancelier Merkel yarasinye amasezerano na bagenzi we ku munsi wa kane, amasezerano atekanya gusubiza impunzi zimwe mu bihugu vyabo abandi bakabima uburenganzira bwo kuzana imiryango yabo mu Budagi. Igihugu cy'Ubudagi kimenyesha ko muri uyu mwaka w'2016 kizokoresha imiliyari 3.7 z'amaero mu gufasha izo mpunzi. Ati ariko nta buzi bukwiye izo mpunzi zizoronka, ico naco ngo ni kindi kibazo. Amakuru avugwa kuri Libya, Perezida Barack Obama wa Leta z'Ubumwe za Amerika yarabonanye na sekretera jeje kivunabansi wa Amerika Ash Carter kugira barabire hamwe uburyo bokoresha kugira bagwanye umuhari wa Leta Islamike hamwe n'indi migwi iriko iragerageza kwifatira ibibanza mu bihugu vya Iraq, Syria na Libya. Nkuko bimenyeshwa n'umuvugizi mu biro vya President Obama Josh Earnest, bumwe mu buryo Amerika izokoresha n'ukurungika inteko zidasanzwe zizoja kugaba ibitero, kubohoza imbohe, gufata indongozi z'umuhari wa Leta Islamike no kugira ibikorwa by'iperereza. Secretary Carter amenyesha ko bakwiye kwihuta kugwanya no gutsinda Leta Islamike. Ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi muri Amerika bwamenyeshije ko abagwanyi ba Leta Islamike bagiye muri Libya gutanga imyimenyerezo no kurondera abandi bagwanyi. Ati Leta Islamike iriko igerageza kwifatira uturere twinshi
mushimiye mugenzi wacu twijeho amakuru avuga ku isi n'ijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro bivi rya Amerika uguteba kwibaruka ikibondo hagati yabubakanye kurava kumvuzi nyuranye ukutaja mu butinya nka kumugore hamwe n'uko umugabo ashobora kuba afise imbuto zidakwiye ni zimwe muzizi imbere nkuko ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Ingwara zimwe zimwe nka idiopathie obstruction hamwe na varicocele ituma amatenga twa yabagabo avyimba nazo nyene ziragabanya amahigwe yabubakanye kurondoka kare. Ukurengegwa n'imyitwarariko igizwe n'ingorane zitavanako ni yindi ntambamyi itevya abakenyezi gusama. Uko ibintu biri zunyugwa nuko naho abari mu gihe cagasamo bitaba bigikunze ko asama nkuko ishira hamwe ry'abanya Canada yigisha ibijanye n'ubugumba asesi ribivuga. Urugezo rw'imbuto zirenga miliyoni 50 nizo zikenewe ku mugabo kugira ngo aronke amahigwe ya hafi yo kurondoka. Kubw'ivyo mu gihe umukenyezi atakibazo afise mu kiringo cy'umwaka umwe aba yamaze gusama nkuko OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi rivyemeza. Icyo baciza nuko abubakanye bo kwama barangura amabanga yabubatse na cane cane mu bihe byegereje ihishira ry'akabuto k'umukenyezi nkuko abahinga mu bijyanye no kuvura indwara z'abakenyezi bo mu gihugu cya Canada babihanura. Ku isi nzima hagati y'ibice 15% z'ingo zubatse nizo zihanzwe n'ingorane z'ukutaronka ikibondo kare. Uko ibintu biri ni ngombwa ko umugabo n'umugore bokwama baje inama ku nyifato nziza yobaranga batarinze guhemukiranira nkuko bihanurwa n'ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Nkuko muvyumva mu kiganiro kira cuno musi turabira hamwe ibijanye no guteba kwibaruka kububakanye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye kububakanye kugira ngo bagwize amahigwe y'ukuronka ikibondo. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Ntabwo itanga bafise kubera umwana atangwa n'Imana gusa mugabo bakoresha bajeje bakazagisha amaexame bakaraba katangwa n'abafise.
Nobona yuko kwegereza Imana bagasenga kuko Imana ishoboye byose sinitanga abana ko nibibumbira ehavya Imana.
ikintu cha mbere bokora bobanza kugira umwumvikano hagati yabo kujya bumvikana bwa mbere bakironderana no muri ico gihe cibihe bigoye bakabandanya bumvikana
ikindi bokora nuko bokwegera abandi byabita bagoye gatonya baratoba bararonka bakabayimanura ko nduvyagenze
nuko barangura amabanga yabubatse ataco bakoresheje nk'igikingirizo
baratevye bakarigira n'ubuse no kwihangana byiza umuntu yamaze kubona ko umuntu atevye gusama yofata umuntu wakihorera bakazorindira bayibonye igi imbere nyene yasama
abo bakanye ndusanzwe ntacho bafise bogira ngo baronke umwana bitagoranye barindiriye bakabona byagoranye barivuze bivuje bakabona ntibirakunda umugabo akamenya ko atari umugore ategerezwa kwivuza kuko si washaka kutavyara wenyene akamenya ko n'umugabo ashaka gusanga atavyara hama cyo barindiye
Rimwe na rimwe ihungabana ry'inkabura mubiri bita hormone birabuza umukenyezi kurondoka kugihe naho aba yarapimwe n'abaganga bagasanga akomeye itekane ukudashavura hamwe n'umwizero ni ngombwa kububakanye kuko vyongereza amahigwe yo gusama imbanyi nkuko ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS rivyemeza mu buzima bwa misi yose byo bavyiza ko abubakanye wo kubahuka kuya aga n'icuti hamwe n'abagenzi ibijanye niteba ryo kurondoka kw'imiryango muri rusangi ivyo biraheza bikabafasha kutikumira canke kwikengera nkuko abahinga banonosoye ibijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu bo mu gihugu cy'Ubufaransa babihanura duha kanya mugenzanje Haisa Liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu mazone agize igisagara ca Bujumbura kubijanye no guteba kwibaruka kwabubakanye
abo twakuriye rimwe barabyara nanje bakaguma banuka nkababara nyene
uguteba kwibaruka birahungabanya ubuzima bw'abubakanye atwovuga nk'ivyimviro vy'urutavana ko bivanze n'umubabarurenze hamwe n'agahinda ko kutabonwa neza mu kibano nkuko vyashikiye umupfasoni Chancela Uwimana aba muri zone Kanyosha inyuma y'imyaka itatu atararonka ikibondo Ukwama abatevye kuronka imbanyi babazwa mu bantu igitigiri c'abana bamaze kuronka biratuma rimwe na rimwe babesha akarorero ni Charlotte Gateka yatwiganiye ko yama yibesheye ko afise abana babiri kandi atanu umwe araronka uruvugo rwo mu kibano ni yindi ngorane kubatevye kuronka ikibondo Chancela Uwimana yababajwe cane nuko bama bamwikeka ko yakoroje inda canke ko yoba yafashe uburyo bukinga gusama imbanyi ni akiri inkumi
byarambaye ko mwatebye gusama abantu bakaje banuka ngo ndi ngumba jewe ngo muhungu ngo nanyirukane ngo sinzara anje ngabwira ati je ndabyara sindi ngumba kubyara bitangwa n'Imana
byongeye imiryango yatevye kuronka umwana irakumigwa mu buryo butagaragara aha twovuga nko kudatumigwa mu manza zerekeye abana nkuko twavyiganiwe na bamwe mu batevye kwibaruka amatohoza twakoze atwereka ku kibano gikumira batevye kuronka abana mu ntumbero yo kutabakora mu nkovu abatevye gusama imbanyi umuganga arabaha ikiranga misi cy'ukurangura amabanga yabubatse kuko vyongereza amahigwe yo kuronka ikibondo abo twayaze baritwararika kubishira mu ngiro naho bitaborohera igihe c'ubutinyanka ku mukenyezi kimutera umwiheburo co kimwe n'uwo bubakanye dutega amatwi uyu mugabo twayaze atashimye ko tumuvuga izina
bonye agiye muri byo bihe cy'ubutinyanka je ndumva ko kugeza ubu ataki niko kirahinduka umva ntibinezera cyane ariko nyifata hinduka gatoya mugabo ukacha bimvamo ikintu kiba kenshi ndumva ngo nakari barutse ako jewe ntiyabimbiye kandi ko tumenyeranye haza nkibaza nti kubengera nganga banga kubimbwira kubera bibaza yuko ku muri byo nca intege ariko jewe ntangorane vraiment
amakuru dukura mu batevye gusama imbanyi atumenyesha ko igihe cyo kwitura abaganga kiva ku mvu zitandukanye kuri bamwe numwihe uro kubandi n'ukuremegwa n'uruvugo rwo mu kibano ku ruhande rw'abaganga bahanura kunyarukira kwa muganga inyuma y'amezi atandatu ku mugabo n'umugore babana imisi yose ubukene bw'amafaranga butuma imiryango ifise ikibazo cyo kuronka ikibondo itoroherwa gushikira abaganga babahinga aha ni mu gihe atabaganga babahinga mu kuvura indwara z'abakenyezi bakorera ku mavuriro mato mato ya leta umviriza muganga Moyize Nduwarugira akorera ku vuriro rito yaje umujyango utabara imbabare kwa Rouge ryo muri zone Kinindo
iyo ngorane yo kutabonana n'uwo muganga yabinonosoye irahambaye cyane kuko ashobora kubana navyo kumbure iyo abonana n'uwo muganga yabinonosoye yoshobora kubona igituma y'ivyo bintu ariko agumye muri ayo mavuriro mato mato canke kuri ivyo bitaro bitagira uwo muhinga gutora igituma ntivyoroha.
Ingorane yo guteba gusama ishobora kandi gushikira n'abakenyezi bamaze kuvyara. Justine Nduwimana numwe mu bakenyezi afise umwana w'imyaka 10 ariko bitarakunda kwa mukurikiza nkuko yabitwiganiye. Impanuro ziratangwa n'abaganga kububakanye bafise ikibazo cyo gusama. Atwovuga nko guheba inzoga nyinshi zambiye hamwe no kwirinda ifungurwa zongereza ibinure byinshi mu mubiri nkuko tuvyiganirwa numwe mu bazironkejwe Matias Ntahondereye. Bumwe mu buryo bwo gutandukanya imvyaro buridogegwa n'abakenyezi ko batera ubugumba. Justine Nduwimana yibaza ko akanyuzi yakoresheje inyuma yaho yibarutse umwana wa mbere ariko katumye amara imyaka 7 adasubiye gusama agakuyeyo. Uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi ntibubuza umukenyezi gusama mu gihe yabuhagaritse nkuko bivugwa na muganga Jean Odette Niyongere yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi. Ababanyi b'imiryango yatevye gusama bahanura bagenzi babo kutayongerereza umwitwa arariko gusama. Christine Gatore numwe mu babanyi b'imiryango yatevye kuronka ikibondo.
Ntumwite ngumba kuko hari habibaruka haciye imyaka 10 bibaruka ikibondo kandi bagahorera rimwe amarira barize yuko tabararonka ikibondo. Nukubona yuko umuntu amaze umwaka imyaka 2, 3, 10 ataravyara suwo guhebura.
Twibutse abubakanye batararonka ikibondo ko bokwirinda kwihebura kuko biri mu nzitizi zibabuza gusama. Tumenyeshe ko amazina twakoresheje muri no nkuru ari amomekerano kuko abo twayaze batashimye kwivuga amazina.
Ukwisanzura no gufata ingendo hamwe no gutegura imigambi y'iterambere mu rugo kubandanya ukuri kwamye. Ivyo bigabanya imyitwarariko ituma umukenyezi adasama hakiri kare. Ingendo mweniyo irongereza mahigwe yo kuronka ikibondo ku bice 60% nkuko vyemezwa n'icicaro cy'ubuvuzi bw'amagara y'abantu cyo mu Bufaransa. Mu bihugu biteye imbere abubakanye batevye kurondoka bifatiye ingingo barabaha umwana barera bamukuye mu irerero ry'imfuvyi bakamufata nk'uwabo. Ivyo biraheza bikabaha kwama mu munezero n'urukundo bivuye kuri cyo kibondo nkuko inkuru dukura mu bihugu nka Australia hamwe n'Ubutaliyano zivyemeza. N'ubunyene duhi jambo mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro adushikiriza ikiyago agirana n'umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi muganga Jean Odette Niyongere kubijanye n'inyifato ibereye kugira ngo abubakanye baronke ikibondo hakiri kare.
Muganga Jean Odette Niyongere ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Ijambo ubugumba risigura iki?
Kugira umuntu uvuge ko ari ngumba nuko woba warahebuye ko atagishobora kuronka umwana. Umukenyezi n'umushinga ntahe wiwe tuvuga tuti batevye kuronka imbanyi.
Harabo twayaze batubwiye yuko imbere y'imyaka 2 bababwiye ko baba bihuse kwivuza namwe niko mu bivuga nk'umugabo.
Imbere y'amezi 6 novuga nti baba bariko baratangura kwihuta nivyo mugabo mu myaka 2 bavuga ati bihuse kwivuza ngo bashaka kuvuga ati bihuse kwihebura.
Bigaho bari ibimenyetso umuntu ashobora kumenyera ko ubugomba
kenshi benshi babara abantu ibihimba byirondoka byabo bimeze neza mugabo bagateba gusama kumvo nyinshi zimwe zishobora kuba zijanye n'ingene baremwe n'ingorane bagiye baragira nka bijya byitwa ama infection.
Yabubakanye bipimishije bagasanga nta numwe afise ingorane ariko bikanka ko bavyara ivyo biba vyagenze gute?
Hari ivyo ubona vy'ukuri ko utabona igituma kandi barabaho abo rero kenshi urababwira uti genda murindire bimeze neza.
Bajya baherukira umwana umwe gusa ntibasubire gusama indi mbanyi bavyagenze gute?
Ingwara umuntu ashobora kugwara yaramaze kwibara kuwa mbere ingwara zigatuma adasubira kuronka undi mwana. Umushinga ntahe nawe nashobora gufatwa n'ingwara badashobora kuronka iyindi mbanyi.
Mbega bajya usanga bubakanye ugasanga ntibikunda yuko bavyarana hagati yabo mugo umwe wese agiye hanze bigakunda yuko avyara bigenda gute?
Urashobora gusanga uwo mushinga ntahe afise akanenge gato n'umukenyezi akagira kandi kanenge gato hanyuma kuko bahuye mwese afise akantu katameze neza kagacika akantu gakomeye ariko bose boshobora kubyara bavana rero yahura n'ubundi ameze neza cyane ako kane gatagafise ugasanga birakunze nkuko bagumanye kenshi bashobora gusanga baratevye mugaba gatenda bakaronka umwana.
Umuntu ahibura ryari yuko atazovyara?
Ahibura ko atazovyara igihe cyo kuvyara gihetse. nukubuga achii
muganga jano dete ni yongere ndabashimi
ndabashimi ya nawe murakoze
haricare mge chaje inyuma yipindi vyose
Arakoze Haisa Liliane inamahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo gahayageza umuvyeyi yareze neza
cyagihe imana yarema umukenyasi yari ipfusa kwishura ibibazo by'umuntu n'ibizi
Kwibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guteba kuronka ikibondo kububakanye gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
nabo nyene
mbaza ndakwishura
Nagomba kubaza muganga bigenda gute umugabo baratevye kuronka ikibondo
ko ku mugabo twovuga byinshi urashowa kuba bitewe nuko ihingurwa z'imbuto ari nkeya kumvo zitandukanye bega mu buto bwiwe hari amasamba byika yagwaye ni ikintu gikomeye gituma abagabo badashobora kwibaruka Bega yoba yarabazwe no kuvuga baramucije imbugita mu bimba bimwe bimwe by'umubiri wiwe ivyo byose rero nta handi bashobora gutorenyisha atari kwa muganga
mbaza ndakwishura
Nasha kubaza igituma bamwe bavugwa kugira ngo baronke abana bigakunda n'abandi bavugwa bikanka burundu.
Ego cyane nuko usanga ikibazo cari hagati y'abo bantu bomikwa ari babiri catorewe inyishu uwo muti wakoze. N'abandi usanga nka karatwotanga ari umugore afise ikibazo ushobora gusanga yaragize ingorane y'ukuntu imiringoti inzana magi yagize ikibazo ikaba idakozwe neza kandi byo ugasanga ni ibintu afise kuva mu buto bwiwe niko yaremwe cyangwa umugabo yagize ikibazo kwera ingwara agize canke yagize impanuka mu bihimba vyirondoka vyiwe biragize inkurikizi zitandukanye rero vyose ni kwa muganga ariko bagiye hamwe bagahetsa bagashigikirana bagatahurana kugira ngo baheze bagumane ugo rukundo rwabahujije n'abadashoboye kuronka ikibondo
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ashaka kubaza muganga ubugumba burashobora kuva koko umuntu yoba yaranyoye ibiyayura mutwe canke yoba bifata muri ico kiringo ariko akarondera gusama
biri mu bintu byerekanye yuko cane cane abagabo bashobora kugira inkurikizi mu kuronka urubyaro rero ivyo vyose murazi ko umubiri wacu igizwe n'ibintu bitandukanye cyane urashobora gusanga muri ivyo vyose anwa biyayura mutwe canke izozonga nyinshi bigize inkurikizi mu bwonko hama vyose bikaca bituma no mu bihimba byirondoka bishikiriwe kwera inkurikizi z'ivyo bintu vyose afata
mbaza ndakwishura
urya muti ugutandukanya ivyaro uratuma umuntu adasubira gusama
bakenyezi urya uwa kwakiriye wese yakumvirije araheza akabona ati ubu buryo burabereye umubiri wawe ubundi nabwo eka ntabwo ushobora gufata kubera ibi nibi rero nico gituma burya bama basaba abakenyezi ko mwobanza mukaja kwa muganga imbere gufata uburyo bwo gutandukanya ivyaro kuko hari abantu benshi bavifatira bonyene batabanje guhanuza umuganga
mbaza ndakwishura
kuba igomba ni ingwara
kuko umuvyeyi abazi yuko ameze neza abona yuko ashobora gusama akarindira ko asama ntavyare ico gituma ubona hari abaganga banonosoye kubyerekeye abakenyezi n'abagabo bafise ingorane z'ukuronka ibibondo kugira babafashe baronke amahirwe yo kubona ikibondo rero no kumenya yuko umuntu ntibivirengagiza abibonye kandi akaba yifuza ikibondo agira uko ashoboye kugira ashobore kukironka
Ganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga nashaka kubaza abajya bari batebye kuvyara gace bavyara ubushuri abana batatu canka masi byavyagenze gute
nivyo cane gose birakunda gushikana cane cane babandi baba bakurikiranye kwa muganga kuri ingwara yawe y'ubugumba ari umugabo canke umugore bakamushira ku miti ha mugasanga iyo miti irabahaya amahigwe mbere ikayigwiza kabiri canke gatatu kugira baronke ibibondo n'usanga rero ubona havutse amahasa canke ubushuri ariko si kuri bose harabandi bishika uko nyene ugasanga nta miti yafashe nta ningora niyo bugumba afise araronse ubushuri canke amahasa
mbaza ndakwishura
nizahe nyifata umuntu yoshobora kugira kugira ngo muri kazoza kiwe canke mu rugo rw'azoshobora kwibaruka nk'abandi bavyeyi adatevye
byasabwa yuko mubaho neza mufungura neza mukagira imimenyerezo ibintu bikenewe kugira umuntu agira amagara meza hama iyo ugize ikibazo na gitoya kubihimba byirondoka ntubaze mugenzawe ahubwo iruka kwa muganga umubaze aguha umuco muri iyo ngwara yawe ntuzuheze ugira ingaruka zitandukanye ku rubyaro rwawe
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo gahayagiza umuvyeyi yareze neza Jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye atubaza ati mbega umuntu amenya ko atakaje ubusugi mu gihe agize amabanga mpuza bitsina akava maraso gusa iyo atamaraso avuye nce niziba zacitse utwaye kinga naho muganga Anita Munyana duhera inyishuye munywanyi
nibaza yuko ushase kuvuga ku mukenyezi kubyerekeye gutakaza ubusugi nivyo yuko hari abatakaza ubusugi mu gihe bari kwararunga amabanga mpuza bitsina ubwa mbere bwabo canke ubwa kabiri biva n'ukuntu uwo muntu baryamanye yavyifashemo birashobora no gushika yuko ntava amaraso kuko ukuntu yavyifashemo uyo bariko bararangurana amabanga mpuza bitina nivyo yuko bavuga ati umukobwa ari karanyonga ikinga aho ushobora gusanga kujya kuntu ayitwara agenda rihindukiza kuko nagace kumubiri katari kure cyane gashobora gusanga kariciye ko nyene kwera ivyo byose abarimwo rero nivyo yuko abakobwa bamwe bamwe batakaje ubusugi bwabo kwera bariko baratwara amakinga kandi ari byo bintu bakoresha mu buzima bwabo bwa misi yose igihe kinini iyo
Mwuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno musi uvuga uti uza gukira ugwimo agwima ururimi bikubwiye iki
bisigura yuko umuntu nk'ubu ari ibintu bishobora kuguteranya ushobora kuvyinumira
bikubwiye iki
uja gukira ugwimo yirinda abagenzi bawe uvuga makenye ukitonda muri byose
bikubwiye iki
uwanka ugwimo agwima ururimi uwo mwibutsa uvuga ko iyo wanka ugwimo wirinda ico cyose cyotuma haba ugwimo bikuvuye ko kugukoreshwa mu buryo butandukanye two kwirinda imvugo ituma turabana ari bicanke ducanemo
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nariko muradukurikirana. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye no guteba kuronka ikibondo kububakanye. Nshimiye Kaisa Liliane Namahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 151 canke kuri 75 594 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira. Abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12